Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joe Diane nini nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho igeni no ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tuyahere muyavugwa muri Congo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi w'Imana yarahaye uburenganzira inteko zidasanzwe za Leta z'Ubumwe za Amerika mu kurwanya iterabwoba kuzofasha abasirikare ba Kongo kurwanya intagondwa z'umuhari witwaje ibirwanisho ADF ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Umuhari ADF wa Amerika yise w'iterabwoba uzwi nk'umuhari wasasitse inganda mu buseruko bwa Congo. Izo nteko za Amerika zizoha ingufu igisirikare cya Congo gisanzwe kiriko kirahangana na ADF mu mashamba cimeza ya Virunga na Garamba, nk'uko itangazo ryo mu biro kwa perezida ribivuga. Igikorwa cyabo kizomara indwi zitari nke, nk'uko ambasaderi wa Amerika ikishasa Mike Hammer yabivuze. Mu makungu muri Afghanistani, perezida wa Afghanistani Ashraf Ghani yavuze ko yahunze igihugu ejo ku munsi w'Imana kugira kinge ntihaseseke amaraso mu gihe abatalibani binjiye ku murwa mukuru Kabul. Amakuru yavuye mu bategetsi batatu bakuru b'abatalibani yahawe itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa yavuze ko abatalibani bigaruriye ikirimba cy'umukuru w'igihugu kandi batunganije n'inama y'umutekano ku murwa mukuru. Ashraf Ghani yavuze ko yaguma mu gihugu igisagara cyari gusamburwa. Perezida Ghani ntiyavuze aho yahungiye, ariko yemeje amakuru muri Afghanistan byikeka ko yagiye mu gihugu kibanyi cya Tajikistan. Mu gihe abatalibani batangaza iyo ntsinzi yabo, abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bavuze ko inteko za Amerika arizo zikigenzura ikibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Kabul cyitiriwe Hamid Karzai. Amerika ivuga ko ikigenzura kandi na ambasade yayo y'i Kabul. Umutegetsi wo muri ambasade ya Amerika yaremereye ijwi rya Amerika ko abakozi ba ambasade bashyizwe mu kibanza gitekanye kiri ku kibuga cy'indege mu kurindira ko bakugwa muri Afghanistan. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken ejo ku munsi w'Imana yavuze ko umutekano w'abakozi ba Amerika hamwe n'abenegihugu ba Afghanistan babafashije ari cyo gikorwa cyiwe cya mbere, ariko yaramiriye kure abanegura Amerika ko itari yiteguriye ko igisirikare cya Afghanistan cyari komoka kigahunga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Umunyapolitiki amaze igihe kirekire aharanira ubutegetsi muri Zambia, Hakiende Hichilema, asa n'uza imbere mu majwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kane. Arusha perezida Edgar Lungu amajwi arenga imiliyoni 2,300,000 nk'uko ibiharuro by'imfatakibanza byashikirijwe n'umugwi ujejwe amatora muri Zambia byavyerekanye. Utsinda aya matora abwirizwa kurenza ibice 50% by'abatoye kugira ntibinjire mu gice cya kabiri, mu gihe abandi bakandida 16 bari muri iryo higanwa bamaze kwemera ko batsinzwe ndetse bakanakeza Hichilema. Perezida Edgar Lungu we yavuze ko ashobora kutazokwemera ko yatsinzwe. Muri Afrika kandi abantu bashika 10,000 bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana barahungiye muri Chad bavuye mu buraruko bwa Kamerune muri indwi irangiye. Ni nyuma y'itana mu mitwe ryabaye hagati y'aborozi hamwe n'abarobyi nk'uko byavuzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi w'Imana. Abantu 12 barishwe, abandi barenga 20 barakomereka muri izo ntureka zatanguye ku munsi wa kabiri mu ntara yo mu buraruko iri hagati y'uburengero bwa Nigeria.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguri ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radiachovewa akaburungu com. Inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cya kabiri cyano makuru yacu agiye gushimikira ko yagezeho mu karere k'ibiyaga bigari. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ateriza ati ico yita ibikorwa bihonyanga gateka kazi na muntu yemeza ko bikorwa n'abajejwe gucungera umutekano w'ico gihugu.
This was the main reason why the NRM went to the bush. Nobody should be in the uniform of the country if he does not respect the people of Uganda.
Aha muri make President Yoweri Kaguta Museveni avuga ko bimwe mu bibazo byabatwaye mu ishamba nabagenzi biwe mu myaka za 80 vyarimo ivyagateka kazi na muntu agasanga atawujejwe umutekano yarakwiriye kubikora. Iyo nkuru iri muzo turambura mukanya isase muwe hafi ya maradio yanyu. Mende biche kumasonga hitangura, prezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaraye ateye ivyatsi ibikorwa yavuze ko bihonyanga gateka kazi na muntu bigakorwa n'abajejwe umutekano. Museveni yumvikanisha ko ivyo bikorwa bicafuza isura y'igihugu avuga ko ari nziza. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda.
Perezida Museveni yatangiye kuvuga asa nk'ushavujwe n'ibikorwa by'abashinzwe umutekano by'ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Avuga ko we n'abagenzi be icyabajanye mu ishyamba muri za 80 kurwanya ubutegetsi bw'icyo gihe ari uko butubahirizaga uburenganzira bwa kiremwamuntu. Biti akaba ari nta musirikare n'umwe muri Uganda ukwiye kurenga ku mahame yo kubahiriza uburenganzira.
Don't beat members of the public, don't beat even criminals.
Mwite kuja mkubita bantu. Nimu nakubite ni mkozi zibibi. Na muntu n'umwe mwemerewe gukubita. Abakoze amakosa bagomba guhanwa n'ubutabera. Nta mpamvu n'imwe umunya Uganda agomba kwicwa keretse umwikiye ku rugamba kurwanya cyangwa bitegetswe n'ubucamanza. Ifungwa ry'abantu kumara igihe kirekire batagejejwe imbere y'ubucamanza nabyo birabujijwe. Ikindi ni ugusubiza abanyamahanga mu bihugu byabo batagejejwe imbere y'ubutabera. Ibyo ntibizongere kubaho kuko bituma uburenganzira bwabo bukandamizwa kandi bigatera ingaruka mbi ku gihugu. Museveni yavuze ko niyo abantu baba bakosheje bakwiye gufatwa neza kugira ngo ubutabera abari bo bwihanira. Yamagana n'ibikorwa by'icarubozo bikorerwa imfungwa kuzikuramo amakuru mbere y'uko zishyikirizwa ubutabera bituma abacamanza nabo bazirekura kuko ubutabera butemera ibimenyetso byafashwe hakoreshejwe ingufu. Ati ibyo bikorwa byose bitokoza isura nziza y'igihugu.
Our human rights record is incomparable to any in the world. No killing your prisoners.
Ati n'ahandi ku isi bubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu nka hano. Hano ntabwo twica abantu bafunze, nta nubwo twica abaduhakanye. Ntabwo twemera na gato politike yo kwica abo mutavuga rumwe nabo, kuko kubica biba bisobanuye ko bakurusha ibitekerezo, rero ukabica kugira ngo ubikize. Aho ba witeje abanzi, ubwo se umuryango w'umuntu, inshuti ze n'abamuyoboka ubabwira iki? Kwica butavuga rumwe nabo ni igikorwa cy'ubuswa no kutizera politike yawe. Nyamara ariko abasesengura ibya politike mu gihugu bavuga ko amagambo ya Perezida Museveni ntacyo agamije guhindura mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gihugu, kuko ngiye abashinzwe umutekano bamaze gukora ibyo bikorwa anari bubashimagiza ko bakoze akazi keza nk'uko Bwana Bernard Saviti yabitangarije ijwi rya Amerika.
Ubutegetsi bwa Perezida Museveni ni ubutegetsi bw'ingufu, ariko ubwo butegetsi bumaze gusakara muri Afrika aho abategetsi bategekesha ingufu ariko badashaka kwereka isi ko ari abategetsi babi. Noneho rero bakaguma babalansinga mbega izo ngufu hamwe no kwishyira ukizana. Noneho rero nk'iyo abayoboke babo nanga se nk'igisirikare nanga igipolisi cyabo kigeze irayine kirenga bikunze te kwerekana uruhande rubi rw'aba bategetsi, ibyo rero bakaba badakunze kubishaka. So nze nibwira ko impamvu perezida Museveni ari kwamagirira abasirikare be ngo kanyahubwo ngira ngo ningo kubikira kajisho mbega ngo mwe kuja mubikora ngo murenze urugero rero ngo mwereke isi yuko ibingi bari byo bikorwa birangaha naho ubundi witegereje imyifatire ya perezida Museveni yashize yahoze ashigikira ibikorwa by'abasirikare be
imiryango mpuzamahanga hamwe n'iyimbere mu gihugu bimaze gukora amaraporo atandukanye ku kibazo cy'ihungabana ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gihugu kandi imwe muri iyo miryango akabivuga ko irimo gutegura ibirego bijyanye n'ihumyura ry'ubwo burenganzira bizashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu bihe bizaza nibutse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bamwe mu banyapolitiki bakomeye muri iki gihugu hamwe n'abashinzwe umutekano byo kutaja muri icyo gihugu kubera uruhare bagize mu ikandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu mu mvururu zabaye mu matora aherutse muri iki gihugu. Perezida Museveni yavuze ko igipolisi kirimo gutegura raporo y'ibyabaye muri ayo matora kandi iyo raporo irangiye izashyirwa ku mugaragaro. Iri jambo ry'umukuru w'igihugu ribaye mu gihe ari ukwinubira kwinshi kujyanye no gukandamiza uburenganzira bw'abanyagihugu bikozwe n'inzego zishinzwe umutekano kandi abakuru b'amadini abatavuga rumwe na Leta hamwe n'impirimbanyi akaba basaba Leta kurekura abo bita imfungwa za politike. Imvururu zaranze amatora mu gihugu yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka zabayemo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu ririmo kwica gukorerwa ibikorwa by'icyarubozo gufungwa hamwe no kuburirwa irengero cyane cyane ku bayoboke b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ukurikiza amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo hanze agenzura uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi urakoze. Tuve muri Uganda tuja mu Rwanda ingabo z'ico gihugu zivuga ko ziteguriye guhangana n'abashigikiye intagondwa zitirira idini rya Islam igihe cyose bubagaba ko ibitero. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda atubwire ku muriri w'ino nkuru.
Ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda buvuga ko abashyigikiye umutwe wiyita Leta ya Kiyisilamu bibasiye u Rwanda mu butumwa bashyize ku mbuga mpuzambaga za interineti. Muri ubwo butumwa uwo mutwe waba waratunze agatoki u Rwanda mu kinyamakuru cyawo gisohoka buri cyumweru mu rwego rwo kwamagana muri rusange ingamba z'ibihugu bya Afurika mu byaba byaribanzweho n'ibihugu byahagurukiye guhangana n'umutwe uvuga kurwana intambara ntagatifu ya jihadi mu gihugu cya Mozambique. Ni nyuma yaho ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique baherutse gutangaza ko bisubije umujyi wa Masimbao da Praia mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga avugana n'Ijwi rya Amerika yabanje gutangaza ko inyandiko z'uwo mutwe bazibonye ariko nta mpungenge bibateye nk'igihugu.
Twabonye ariko twavuze ko twiteguye guhangana n'icyo kibazo igihe cyose twaba turimo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'uw'abaturage. So nta mpungenge dufite rwose.
Nta mpungenge mufite ko iyi mitwe ijya yibasira ibihugu bimwe na bimwe abaturage bagateshwa umutwe ko mu gihe wenda bashobora kugira uburakari bakaba baza mu Rwanda mu bikorwa bimwe na bimwe by'urugomo? Nta mpungenge mufite ko byagira ingaruka ku baturage b'u Rwanda?
Twiteguye kandi tuzahora twiteguye kurinda umutekano w'igihugu n'abaturage bose. So ndumva iki kibazo rwose atari ikibazo kuri twe.
Bumwe mu butumwa uyu mutwe wiyita kugendera ku mahame ya Leta ya Kiyisilamu ugaragaza buvuga ngo yemwe bakristu b'u Rwanda ibikorwa by'urugomo byanyu ku bayisilamu b'inzirakarengane nibyo bituma abayisilamu babarwanya. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wamaganye izi mvugo z'uko abayisilamu bo mu Rwanda baba bibasiwe n'abakristu nk'uko Shehe Mbarushimana Suleiman umujyanama wa mufti w'u Rwanda yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Bariya ntawo ari umutwe wa kiyisilamu ahubwo urabyitirije bari ku murongo utari uw'isilamu kuko isilamu ntabwo iteganya jihadi muri buriya buryo babikoramo. Twebwe ndetse turanavuga ngo bariya ni abanzi b'uw'isilamu ibyo bakora binyuranyije kure cyane n'amahame y'isilamu igenderaho unagendeye no ku izina ubwaryo ya isilamu ukanagenda no ku mahame agenga intambara ntagatifu cyangwa se intambara za jihadi uko byabagaho kera ku gihe kinyuma. Hanyuma icya kabiri tukavuga ngo kuriya kugaya ingabo z'u Rwanda ibikorwa byiza zakoze muri Mozambique noneho bagatangira kuvuga yuko rwakoze nabi ndetse bakanavuga n'amagambo nk'ariyo yo kuvuga ngo habayeho kwica abayisilamu ngo mu gihe cya jenoside ngo abahutu bishe abayisilamu ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri barimo barajijisha bagira ngo bangize ibitekerezo by'urubyiruko rw'abayisilamu bababeshya yuko bo bari kuri jihadi none ngo abayisilamu bakaba bishwe hariya ngo cyangwa se akaba n'ahandi bishwe. Mu by'ukuri rero icyo ni cyo twavuga ngo ntabwo ari byo kwemerwa urubyiruko rwose rw'umwisilamu gusobanukirwa ko bari abantu baharanira inyungu zabo bakaba ari umutwe n'indi mitwe yose ibiharanira kugera ku butegetsi cyangwa se iharanira inyungu zindi zabo bwite.
Hari hashize imyaka isaga ine mu Rwanda habaye urubanza rw'abaregwa n'ubushinjacyaha icyaha cy'iterabwoba gishingiye ku myumvire y'idini ya Isilamu. Icyo gihe abantu 41 b'abayisilamu nibo batangiye kuburanishwa, bamwe baza kugirwa bere abandi barakatirwa. Umujyanama w'umufti w'u Rwanda Sheikh Suleiman Barushimana yemera ko hari urubyiruko rw'abayisilamu mu Rwanda rwari rwatangiye gukurikirana inyigisho z'iyi mitwe, ariko ko bakomeje kubaha inyigisho zibakura mu cyo yise ubuyobe.
Twakoze ibishoboka kugira ngo twigishe abantu imyumvire nk'iyi ikava mu mitekerereze y'urubyiruko rwari rwaramaze kugera ubivana ku mbuga nkoranyambaga bakabura ibisobanuro bitari byo, hanyuma bagashukwa nabyo, hanyuma imitekerereze yabo ikagenda igana mu myumvire y'ubutagondwa. Twabyigishije cyane, ntabwo twavuga ko imyumvire ubu yarangiye kubakika neza byarangiye, ariko mu by'ukuri babonaga ko bitagifite umwanya, ariko nta n'ubwo twahagaze. N'ubu turacyakomeza kwigisha inyigisho zitandukanye no ku bayisilamu n'urubyiruko muri rusange kugira ngo dukomeze dukumire. Ubu n'ikindi gikeba kije, biba ari byiza yuko tukivuga kugira ngo babimenye ko urugero rw'umutwe nk'uriya uri muri Mozambique ni urugero rw'umutwe nka yayindi twagiye tuvugira hirya no hino yitiriwe Uwisilamu. Ntabwo bikwiye gushukwa nayo.
Hari abakurikirana hafi imikorere y'iyi mitwe ivuga ko igendera ku mahame y'idini ya Isilamu batashatse ko amazina yabo ashyirwa hanze, babwira Ijwi ry'Amerika ko nubwo ingabo z'u Rwanda zatabaye abaturage bo muri Mozambique bari baratatanijwe n'iyi mitwe, ariko bafite ubwoba ko iyi mitwe ishobora kuba yakwihimura ku Rwanda ikaza kubuza Abanyarwanda umutekano. Gusa ingabo z'u Rwanda zitangaza ko ziteguye kurwanya uwagerageza kuza kubuza abaturage b'u Rwanda umutekano. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Akamundo uri kuri zigundo mirongo
ibiri. Hano turi kuri radio Ijwi ry'Amerika, turi gukora ibiganiro. Ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi ry'Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanye n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Mu gihugu cy'u Burundi kuva ku itariki ya 26 gushika ku ya 28 z'uku kwezi kwa munani, hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe ry'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu. Ihayanishwa ryiswe Made in Burundi ikazobera i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere, ariko yamara rugasaba leta gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu. Reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ubushikiranganji bw'ikigega cya leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije n'abo batanguriye gukorera hamwe. Abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi Made in Burundi ry'iminsi itatu rizoba mu mpera z'uku kwezi k'umunani kuva itariki 26 gushika itariki 28. Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa, Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana utwigoro tugaragaza ko gitaho ico gisata.
Twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane cyane ibanki ya Repubulika y'igihugu iyo yashoboye gushyiraho igisata gishobora gutanga amakedu badasabye inyungu z'umurengera yo gushoboye guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyo n'ibisata by'ubutunzi. Ni ukugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise inguvu nyinshi, dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ejo tuzaba dufite umuyagankuba mwinshi gusumba turavye amaproje y'umuyagankuba ariko arubakwa, ndetse hari ingomero zishika zitanu ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyagankuba mwinshi.
Abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cyane cyane mu gukuraho amakori n'amategesi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo, icyo bita exoneration mu Gifaransa, kugira ngo bateze imbere igihugu.
Ibintu two turahingura bishobora kuronka akanuvera kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu ya karere k'ibihugu bya yase cyo kimwe no mu karere ka Afrika, cyane cyane yuko ari isoko rusangi ku bibazo byerekeye amafaranga y'agaciro kiracyariho. Mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoba gitora inyishu. Ibyo amakoperative akora bimwe twita matière première ari byo dukenera mu guhingura dukoreye mu byo twita repudifini. Kubera ibyo amakoperative abaye menshi agashobora kuwiza umwimbu, bituma ugwaruka utari ruke rushobora kuronka akazi, natwe umwimbu wiyongereye tukabana dutanga akazi twongereza akazi mu mahinga dusanzwe dufite.
Aha abagwanya ibiturire babona ko icyo gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amategetsi kirimo igifungo n'ibiturire byinshi. Gabriel Fyiri atwara ishami Oricom rigwanya ibiturire yabwiye Ijwi rya Amerika ko abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza.
Bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyari 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyari ijana n'amajana abiri ku mwaka, ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe. Twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma arivyo biri imbere cyane, mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro. Mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% ku ijana, ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu.
Abafite amahinguriro mu Burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire. Irihanishwa ririko rirategurwa rizoba rigira kane mu myaka ine ikurikirana. Cyeklaveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'amakuru y'imikino na sport. Mu Burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ry'umwaka w'2021 ushira w'2022 ejo kwa Mungu niho ryasozera indwi ya mbere. Imigwi ibiri ivuye mu cicaro ca kabiri, umwe niwo waronse intsinzi uwundi uratsindwa. Mu bigeme naho urukino rwa nyuma ruri mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru muri ico gisata rwatahukanywe na PVP Buyenzi. Ibi byose twabiteguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Mu ntara ya Makamba niho habereye urukino rwa nyuma rwahuje PVP Buyenzi na Fofira. Urukino rwari mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru mu gisata c'abigeme. Ugo rukino rero rwari rwatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rwatahukanywe na PVP Buyenzi itsinze Fofira y'Ingozi ku bitindo 4-2. Uwo mugwi wa PVP Buyenzi ukaba ari ugiye kuzoserukira Burundi mu nkera za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Jumanyine niyo nkuru amenyereza uwo mugwi, amenyesha ko izo nkino bahoramwo ari imimenyerezo myiza izobafasha muri izo nkino za Afrika.
Icya mbere turanezerewe kubona twagitwaye, ama ubuhinga twakoresheje ni antrenema tugira iminsi yose. Ego ni cyo cya mbere dushyira imbere kugira ngo dutware igikombe bene iki inye ari cya mbere dutanguye gukinira muri uyu mwaka.
Uwo mugwi rero waciye uhabwa igikombe n'amafaranga imiliyoni n'ibihumbi 500 mu mafaranga y'amarundi. Mu mupira w'amaguru naho mu gisata c'abagabo karakanyamuneza ku bakunze umupira w'amaguru kubona ihiganwa risubira gutangura. Umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Ruyigi uvuye mu cicaro ca kabiri waratsinze urukino rwayo rwa mbere. Umugwi wa Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa, ivyahimbaye cyane abakunzi b'uwo mugwi wo mu ntara ya Ruyigi.
Kuba twatahukanye amanota 3 ni ikintu gikomeye cyane, kandi twitahukanye mu ntara yacu ya Ruyigi. Ejo bamaze kubona ekipe iwabo ukuntu twayiteguye, yabaye espoir ya match asigaye. Hatugiye ntituvuga ko tugiye kwijajara ngo twasinze aka match ngo turahejeje. Asigaye match 29 imbere yacu, tujye kuraba ukuntu twoyagura amakosa si twabonye kugira ngo turonge indi ntsinzi muri match ikurikira. Imbabazi
umugwa rekoroko wowo wo mu ntara ya Rumonge nawe nyine uvuye mu cicaro cya kabiri ntiworohewe imbere ya Aigle Noir kuko watsinzwe ibitsindo 2-1, ariko umenyereza wayo akabamenyesha ko bitabaca inkokora namba.
Ubwa mbere nibaza ko yari kubura amahirwe twabuze amahirwe kandi urukino twagerageje kuntu natwe turi adapta mugabo ndibaza ko kubura amahirwe no kutaramenyerana cyane cyane kuri Itera Synthetic tulibaza ko ejo bizokunda ko tusaba Itera Synthetic bakamenyerana bakahamenyera hanyuma ejo tukagerageza natwe kurondera amanota atatu
mu zindi nkino zabaye imigwi isanzwe ifise izina mu Burundi yavyifashemo neza umugwi wa Flambeau du Centre watsinze Top Junior itsinda bitatu ku busa, Olympic Star itsinda Kayanza United itsinda kimwe ku busa, Bumamuru izoserukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza abatwaye ibikombe iwabo yatsinze Bujumbura City itsinda bitatu kuri bibiri, Atletico New Oil itsinda Royal itsinda kimwe ku busa, nayo mu rukino rwari rukomeye cyane rwo kuri no w'Imana Igitega Musongati ikaba yatandukanye na Vitaro zinganya ubusa ku bundi. Urukino rwari guhuza Message Ngozi na Rukinzo rukaba rwigijwe inyuma kubera abakinnyi ba Message ariyo bari bakiva mu nkino za Kagame Cup aho batashe mu nkino zitatu batsinze rumwe banganya rimwe batsindwa rimwe. Desiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desiré Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwirageze mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Umukino w'intoki wa volleyball amakipe y'igihugu cy'u Rwanda mu bagabo no mu bagore yatangiye imyitozo yo kwitegura amarushanwa yo guhatanira igikombe cya Afurika azabera mu Rwanda mu kwezi gutaha kwa cyenda. Umutoza mushya w'aya makipe y'u Rwanda umunyabrezil Paulo de Tarso yamaze gutangira akazi. Kapiteni w'ikipe y'abagabo Christophe Mukunzi avuga ko uyu mutoza azabafasha byinshi cyane cyane ko atari mushyashya mu Rwanda.
Ni umutoza mwiza cyane kuko nyuma y'imyaka 10 ahuye natwe n'ikipe yari y'abatoye icyo gihe uyu munsi tukaba tukirimo tukibasha gukina. Na so nuko bera ko yaduhaye ibyinshi kuri we afite bivuze yuko numutoza mwiza kuba none agarutse mu gihugu hari abakinnyi yasize akoze na byita gukora cyangwa kurema akawongera akabasanga so nibyishimo kuri twe yuko hari nabandi azongera gafasha bari munsi yacu akagira amajenerasiya azamura.
Amakipe 20 niyo yamaze kwemeza ko azitabira igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri volleyball mu kicoro cy'abagabo naho mu bagore hakazaseruka amakipe 16. Tunyeruke mu mikino yo kugorora ingingo muri iki gihe abantu bari bamaze muri gahunda ya guma mu rugo. Umutoza Nelson Mukasa yatangije gahunda yo gukorera siporo muhira hifashishijwe ikoranabuhanga. Uyu mwarimu wa siporo wabigize umwuga aradusobanurira uko iyo gahunda iteye.
Ni programu natangije yitwa online live sports aerobics exercise hano mu Rwanda. Muri ibi bihe habayeho guma mu rugo, ikinakora muri ibi bihe bya guma mu rugo gishobora gufasha umunyarwanda ku buryo igihe ari mu rugo n'umuryango noneho n'abana bose be byamufasha. Nayoganazingaga kuri Zoom noneho nka abantu link password abantu bakikonekta. So natekereje ku mugoroba ko ariyo masaha meza abantu bashoje akazi guhera saa 10:00 nibwo natangiraga saa 12:00 isaha imwe gusa tukaba dufitemo iminota 45 ya aerobics. Iminota yindi isigaye tukayisoza tugakoramo abdomino tugakoramo na stretch.
Mu mupira w'amaguru kwa gatanu w'icyumweru gishize habaye tombora igaragaza uko amakipe azahura mu mikino y'ibanze yo guhatanira ibikombe bya Afurika ku maclub. Mu cyiciro cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo, ikipe ya APR FC ihagarariye u Rwanda izahura na Mogadishu City Club yo muri Somalia. Umukino wa mbere uzabera muri Somalia ku itariki ya 10 y'ukwezi gutaha. Ikipe izakuramo indi hagati ya APR FC na Mogadishu City Club izahita ihura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yatomboye Olympic Domicile yo mu birwa bya Comore. Ikipe izashobora gukomeza hagati y'amakipe yombi izahura na Darling Club Motema Pembe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu mupira w'amaguru kandi, ikipe y'igihugu Amavubi kwa gatanu cy'umweru gishize yatangiye umwiherero wo kwitegura gutangira urugamba rwo gushakisha amatike yo kuzajya mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Qatar umwaka utaha. Ku rutonde rw'abakinnyi 39 umutoza Vincent Mashami yahamagaye hariho n'umunyezamu Olivier Kwizera. Igiteye akayobera nuko uyu musore yaraherutse gutangira angaza ko asezeye burundu umupira w'amaguru. Amavubi y'u Rwanda aherere mu itsinda rya gatanu hamwe na Harambee Stars ya Kenya, Kagoma za Mali ndetse n'imisambi ya Uganda. Ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa cyenda, u Rwanda ruzahura na Mali mu mukino uzabera mu mujyi wa Agadir muri Maroc. Umukino ukurikiraho uzahuza u Rwanda na Kenya kuri Stade Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kabari no ngahaduce dusozerera makuru ya mbere twacyafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize urara bose ngo ategurwe yongera bashikire. Kuri micro mari kumena Jewe Diana nini nahazwe yakoze Dieudonné Cubahiro yashize amajwi yacu hamwe twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turaza kongera mu yandi makuru tugiye kubandanya tubatororokanire.